arashoboye
haba mu mibano mu butunzi no muri politike y'igihugu umukenyezi arashoboye
turashoboye ikiganiro gihijambo abakenyezi n'abigeme bakatuyagira ku ntererano yabo aho baherereye
mugishikirizwa na radio inzamba gateka kawe iminsi yose kuwa kabiri kuva isaha 11 gushika isaha 11 n'iminota 15 mugasubira kucumva kuwa gatatu igihe cy'isaha 3 z'ijoro
turashoboye
Dawa kutoa kundi la radio inzamba mungu ndao ikazi mkiwanda tuwa shuwe muko mmenyele ni kumisi yose kwa kabili Alex keza nje ingenda kiwa shikirize kuno mwosi tuikumano mutumile umufaso ni Mahima na Sandrina tulabara mkiche
chane
ego mada Sandrina jano sanzo mkora imi tukubuga wijanya no udanda tuwa aliko udanda tuwa wa salon do kwa fire ya wagore mbega turenganye kuri ibyo Sandrine yo bari mu mudamu yubatse byo babigenda gute
ehiko murakoze jewe ndubatse mfise umugabo n'abana batanu
ego eh madame Sandrine no mu pasone yubatse afite abana batanu asanzwe akora nkuko twabivuze bijanye na salon de coiffure mbega mutwashobora kumenya mwabitanguye ryari mwabitanguye gute ni ibintu mwamye mukunda kuva muri abana bigenda gute mushaka kudusigurira gatoyi
ego ibintu byo kuja muri salon de coiffure twabitanguye haraheze umwaka jewe nshitse hano nariyumvire ndarondi ico nkora hirya no hino nkavyuka mu gatondo nkaza ino muri uyu muji ngenda ndabaza ndabandi byo bakora kugira ngo ndabe nanje ngene nashobora kubaho nikorera hama niho naza ndashika hari salon de coiffure nca ndagira sur occasion cyangwa ibintu bya manicure pedicure ndagenda ndagura ekipema y'ibintu byo gusiga inzara z'abamama kugira abamaze barashaza ndagira ndi ekipa muganda ndagira sur occasion iyo salon de coiffure nkaza ndamwishura ku kwezi urumva mu gasaro ntabwo yari yanje mu nyuma kora nakora muri iyo salon nyene ndumva ko uwo nyeneyo ariko ashaka kuyigurisha kugira ngo aje gukora ibindi bintu. Kwa none ndahamaze iminsi no observa mbona clientele iyo salon ndavuga ngo umutima wanjye urambwira ngo iyi salon ntigucike ugerageze ugwane kugira ngo ushobore kuyironka. Ngo rero mu nyuma naca negosia n'uwo muntu yari nyeneyo ndamusaba turanegosia ibiciro turasubira hama arayinyemerera. Mu nyuma rero cha turayimugurira icira twegukira cha tubikora byose rero
turamenyereye yuko amasano usanga ari menshi ariko turashaka kumenya mbiga nko muri salon de coiffure ko haza abatwovuga abakiriya benshi batandukanye bavuye mu mihinga itandukanye bafise no kuvuga imico itandukanye biraborohera salon ikintu co bacoroshe kujera bivanye n'abayikoreramwo bivanye n'abayigana bakayitura kugira mu wahe service y'icanki
ikintu cyo muri salo nticoroshe gukora kuko si ibintu nikorera kuko sinzi gusokoza ariko narageze ndiga gusuka naciye mvuga nti ko ndabikoramo ifoko nanje niga gusuka nanje nkaronka ico nza ndakora muri iyo salo ariko ku bintu by'abakwafere bajya basokoza abamama kubera n'abakozi bagukorera ntibyoroshe cyane ariko uragerageza ukaba motiva kugira ngo bashobore gukora bamerewe neza kandi ikintu twaciye dushaka gushira imbere cyane twaciye turondera abakwafere bari meilleur bazi bashoboye kandi bafite na clientele hano cha turagerageza abo bakwafere turumvikana avec motivation bien sûr ariko badukorera neza cyane kandi nta kibazo kihari
turaho nyene waruheje kuvuga ngo sinzi gusokoza ariko narize gusuka mbiga mu bijanye na salon de coiffure nko ku muntu atabizi biroroshe gutanga da salon de coiffure iyo utazi gusuka iyo utazi gusokoza canke ni bintu uvuga ati n'umwuga nkundi ngo ndabakoze bankorere hanyu cyangwa uravuga ngo ni umwuga nk'undi nzorondera abakozi bankorere hanyuma nshobore kubandanya nteze imbere ubudandazwa rwanje ni igiki coroshe bigenda gute
ikintu coroshe kuri izo za salon de coiffure bisaba kuhaba ukahaguma naho ntaba ndiko ndakora ibyo byo gusokoza nkahaguma nkabona umukiriya aje tukavugana amafaranga yishura ha magede kwishura ngacankura umukesiere mahera umukiriya akishura jewe bikansaba rero kuhaba hama nabakiriya batugana nabo turabakira neza tukamenya kugira ngene twakira abakiriya ugasanga abakiriya rero barishimye kandi bakaza bagana iyo salon de coiffure.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Itwubuse bariko baradukurikira yuko ikiganiro turashoboye mu gushobora no kuvuga yuko nuko kuvuga ati ikintu ntaco nzi ariko ndashaka gukora uwo mwuga nkavyiga. Hari habo tuzi usanga kugira batanguze sano baba baragiye kuvyiga mu mashure asanzwe avyigisha n'abandi babitangura ko ya nyene ari business iguha amafaranga. Bika uyu munsi Madame Sandrine ugiye kuraba abakugana canke ugiye kuraba uwa yandi masaro ugendera hari ikintu ubona uvuga ngo ni ntambamye cyane nshaka kuzohindura canke hari ikintu ubona uvuga ati ikinye ni ikintu ciza amaze kugera ko malgré yuko ntagiye kuvyigira mu ishuri.
Ego naho umuntu abatagiye kwigira mu ishuri arigira mu bo bari kumwe abo mukorana barakwigisha byinshi. Naciye mvuga nti reka ntangure kwiga ibyo gusuka shobore no gusuka n'abana banje shobore no gusuka nk'umukiriyaje nkavuga nti wowe reka nige gusukira ko hari umukiriyaje ari akavuga ati ntangorane ntamusuka nabi nabi ariko ubuhunye vraiment ndabona ko ibintu byo gusuka ndabitsi nta kibazo byo ntera hama ibindi navyo anze tangitangura ibyo bintu bya manicure pedicure naciye nshaka nanje kwiga usiga inzara niga ko uwo muntu yasiga inzara w'umukozi nakoresha ndamusaba aranyigisha ingene nshobora nje ko kubikora neza naho usanga ntabikora neza cyane nkabukora bisemwe urambe cyane.
Yego dusubire inyuma umwuga wo gusokoza muri salon si umwuga tumenyereye cyane hariho abenshi bawufata nk'umwuga uciriritse nk'umwuga ubwo ati uri hasi. Uyu munsi Madame Sandrine n'umwuga mubona yuko utubeshejeho umuryango ejo hirya ejo haraje umwana wawe arakubwiye mama ashaka gukora muri salon ubona wo mubwira iki canke undi muntu wari we wese?
Jewe kintu nabwira umuntu wari we wese nuko nta kintu na kimwe ki ushobora gukora kitaguha inyungu. Igikuru nuko wewe ugikora ugishaka ukagikunda kandi ukabona ko kiguha inyungu ukagikora wumva uvuga uti iki kintu mbenzo kibonamwo inyungu iyihe. Ico novuga rero ngaho no kuvuga ko nta kintu co kusuzugura nta mwo gusuzuguritse ivyo narabimenye cyane gose dushitse hano sinandi ko nzokora ivyo kuko sivyo nari narateguye kuzokora ariko nta kintu kimwe co gusuzugura aho uri hose akazi kose ushoboye gukora ugakora ugakura amaboko mu mpuzu ugasoka ukava mu nzu ukagakora uko kari kose iyo kaguha ikintu cyo gushobora kugaburira umwana wawe. Umwana ntakenera amata, umwana ntakenere igitumbura ngo akibure, aba ari umwuga gikuru nkuko aba ari umwuga w'ukuri kandi umwuga urimo umuco.
Ego umwuga wo gusokoza wo gusuka muri salon turabizi akenshi ukora abantu baba personi cyangwa abigeme ariko muri ino minsi dusigaye tubona n'abagabo bawukora. Ejo higa ejo umuhungu wawe araja kugira mama ashaka kuja gusokoza muri salon ni igiki uzomubwira nizihe mpano uzomutekerera mbega ni umuntu uzotera intege kubandanya muri uwo mwuga?
Yego je ni umutera intege kuko je nkubwije ukuri ingene tubona ingene ku munsi tubaho kubera iyo salon de coiffure umwana wanje ashobora kuzoja mukiri azoshobora kuzoba ari ahandi hantu. Umwuga wo wa salon de coiffure je nakibonye nko ari umwuga mwiza cyane n'umwuga ni vente de service urabona yuko ari umwuga vraiment ubona ko uguha ingene dushobora kubaho. Umwana wanje rero umuhungu wanje ico nomubwira nti nta mwuga nta mwuga udafise akamaro. Igikuru nuko ukora ukunda kandi ukagukora atamasoni ufise ukabikorana uvuga uti iki kintu ndashoboye kandi ejo kizompa inyungu.
bigo turi mu bihe bitoroshe muri kino gihe isi yugarijwe n'ikiza cha COVID-19 hizikogenda tutababajije kano kabazo hariho abakiriya benshi babitura hariho abo usanga batabitura ariko mubona barengana uravye w'umwuga mukora n'umwuga utuma muhura n'abantu benshi n'umwuga uretse twavuze y'ukuri n'umumama ugusaba kumva yuko ubwirizwa kwikingira ugakingira n'abandi uravye ukungeneye kino kiza kimaze iminsi kicarateye hari ingaruka byo byaragize ku mwuga wanyu wo gutanga serivisi zo muri salon izo ngaruka zo bari zihe
ego kiza cha corona nyine uko cateye isi natwe caratugize ko ingaruka kubera imbere yuko kiza kiza twarabona amafaranga menshi tukabona amafaranga menshi tukabona nayo kubika ariko kikiza kuva gitanguye twaramaze igihe tutariko turakora nk'abandi bose ariko munyuma baturekuye ngo dutangure gukora cha turagerageza abakiriya ntabwo twaciye tubara ubwo nyene buke abakiriya baza baraza buke ariko gushika n'ubu nta urabona yuko tutariko twunguka nk'uko twahora kera ariko turagerageza abakiriya bacu bari fidele ko twaba dufite abakiriya bacu basanzwe baza tukabasigurira bakaza baraza tukagerageza gukurikiza ajya amabwiriza yose baduhaye ku buryo abantu bose baza biyakira
tugana ku musozi w'ikiganiro cyacu hakabazo kanyuma no baza ni uyu munsi Madame Sandrine afise salon de coiffure hari abigeme benshi bicaye muhira badashobora no kwiyumvira ngo reka nje kwiga umwuga wo gusuka hari abapfasoni benshi badashobora kwiyumvira ngo reka nje kwiga hari umwuga wo gusokoza canke gukora muri salon n'ahantu hakeneye isuku ariko ugasanga bavuga ati biriya bishoboye uriya kubera se umutahe canke uriya kubera imbuzi canke ziri akajambo uwo babwira nakahe impanuro ubaha iyo bari yihe cyane cyane nk'umukobwa canke umupasone mu rundi kazi
jewe impanuro no baha nuko nta mu budakiza umwuga wose ukuri urakiza ikintu no bahanura nuko naho kubaho bitoroshe nuko twokura amaboko mu mpuzu nk'abagore nk'abakobwa tukabona yuko atakazi kagayitse atakazi gasuzuguritse akazi kose ukavuga uti akanogenda koko ngo buje ndiko niga gusuka nk'ibitangwa nanje narumva afite complex yo kwiga gusuka ndavuga abantu bambona ndiko niga gusuka bayibona gute ariko ndi umumama ngana gutya niyumvira ingene gusuka tari byo bintu nateza gukora ariko mu nyuma ndabikunda ndumva afite motivation yo kubikunda ko ntegezwa kuvyiga no hano rero nabandi bamama ko mutrafite n'abanyeshuri baza kwiga baguma baza kwiga kuri salon bika gusuka no kusiga inzara no hano rero nk'abandi bamama canka bigeme ko ikintu cyo kugira amasoni ikintu cyo kwitinya ko twatirezwa kwiyemera ico turi cyose kuko nta muntu akora umwuga ngo jenizi kintegezwa gukora ikinyizi aho ugeze hose uwo mugushobora kubeshaho ukabaho nabawe ukava mu nzu ugakora naho ofisi dufate ayandi maroveni ibindi bintu bikubeshejeho hakwirirwa wicaye mu nzu ukirirwa wicaye mu nzu uri mu byo mu nzu va mu nzu ugende urondeze hama uraronka hama ugakora
wakoze cyane Sandrine twibutse abariko baradukurikira yuko musanzwe mukora urudandazwa rwa salon de coiffure turabashimiye twizeye ko n'ikindi gihe twabatuma ko mutyo twita
ego cyane nta kibazo murakoze cyane
ego turashimiye nawe ko baradukurikira mwese Alex Kedo na Nicolas Shikita kiganiro abandi bishyize ko ngo muzane n'abantu inahuta
turashoboye
haba mu mibano mu butunzi no muri politike y'igihugu umukenyezi arashoboye
turashoboye ikiganiro gihijambo abakenyezi n'abigeme bakatuyagira ku ntererano yabo aho baherereye
mugishikirizwa na radio Inzamba gateka kawe iminsi yose kuwa kabiri kuva isaha 11 gushika isaha 11 n'iminota 15 mugasubira kucumva kuwa gatatu igihe c'isaha 3 z'ijoro
turashoboye.